Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tubana ikaze mu makuru radio Indundi Culture yabateguriye kuri umugoroba wa kuwa mbere ni tariki ya gatatu kwezi kwa munyonyi 2025 hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ababyeyi b'abana bagendana ubumuga nabo muri komine Muhuti ntara ya Bujumbura baridoga kutitabwaho kuwo mugwi w'abana kuko gushika ubu habukibuze ibigo n'amashirahamwe yitaho abagendana ubumuga. Ibyo bigatuma abana bagendana ubumuga badashigwa ahabona bakanyengezwa mu miryango. Kuri uyu wa mbere ni umukuru w'igihugu aherutse gutogwa ngo arongore igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan yarahirira ayo mabanga. Ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa politike Dodoma, ibirori kandi vitabwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arimwe. Muramenyere ku munsi wa mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino no munsi tubabwira kumenyereza mu rukino rwo guhererekana bita paderi. Mathieu Abonesa ni mwe bw'ivyuma Tiodone niyo yanzigamye njinga ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwimwe kwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe mwanoje kuvyumva mu ngingo nkuru ko abavyeyi b'abana bagendana ubumuga muri komine Muhuti ntara ya Bujumbura baridoga kutitabwaho kuwo mugwi w'abana kuko gushika ubu hakibuze ibigo n'amashirahamwe yitaho abagendana ubumuga. Ingorane kuri bo kandi ziraboneka no mu nyubako zidafatigwa ku bumuga. Abo n'abandi bashikiriza ko ivyo vyose bituma hari abana bagendana ubumuga badashigwa habona bakanyegezwa mu miryango. Ni nkuru ya mugenzi wacu Noris Nduwimana.
Twararusha abo bana baratugoye turaruha
Luis ndashika aba kumutumba gasanga himuhuta tumusanze kukibuga c'umupira w'amaguru imbere y'ishure nshingiro rya Gitaza ya mbere ahurira abana bagenda n'umuga butandukanye bamaze gushigwa habona bagahuzwa n'inkino. Asiga umwana w'umuhungu yoba ariko arashikana imyaka nk'itandatu agenda n'umuga bw'ubwenge mvukanwa ibyo bita hotel mental mu Gifaransa umwana binagora guhagarara. Umubyeyi yavuga ko byaruhije bene abagenzi we nirego ajya bubana bo batagira ikibitayeho mu mvuga koresha
baruko tukimba cyane abana tuzorigenza gute nkaze kuwanze ndaramunyorera nati batakime ari nkahantu yiga.
Ruyi ntarira wenyene muri ico gice c'intara ya Bujumbura kubera ingene abo bana bagendana mu mvuga bafashwe ubasaba ko naho ushikanwe ufasha muri ibi nabiriya
ushaka ko abana boronka ubufasha kugira ngo baronke ingene biga kuko twumva ngo hariho nibindi bintu bari barategura ngo byo kubashira ahantu
ingorane kandi ziraboneka no ku bamaze gushyirwa mu mashuri Muhuta. Kubera iki inyishu itangwa na Pascal Joachim Zirubusa arongoye ishuri nshingiro rya Gitaza ya mbere.
Turabye n'ukuntu amashuri yubakwa ukuntu bashyiraho ingazi ntibashobora kuja kwane ku kibaho icyo kiba kiba kiri hejuru.
Mu Burundi iby'indero ridakumira bisanzwe bikurikiranwa n'igisata c'ubushikiranganji bw'indero. Twakuye kuri telefone Patrice Tuhabonyimana akirongoye kugira tumenye ikiriko kirakogwa ku byabo babyeyi abarizi basaba twemera kugica cikirije hanyuma ariko kubera ibyo n'izindi ngorane abana nkabo babayemwe Muhuta ishira hamwe bita Special Olympics mu Cyongereza gihaye ihangiro ryo kuvuga nk'abandi gushika manga ya ntagitigira inyezi na cabana bagendana ubumuga bakeneye ubufasha kizwi muri komine kuko atarinde ishira hamwe na rimwe canke ikigo cita habo bana byaharangwa ico bikoze kuva batanguye kwegeranizwa mu Gitaza bahurira mu kiringo kiriko kirashikana amezi atandatu abahaza bariko baregera 200 nkuko twabibwiwe na ne gutanguza uwo mugambi utegekanya gushikanwa mu bice bya Minago Rumonge Uruhukiro na Busebwa muri komine Rumonge y'ubu ariko mu kiringo kitaratomogwa neza ku bw'integuro zikiba.
Norisi Nduwimana urakena uyu mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi amesha ko agiye kwiga uburyo leta yovavana no gukota abakozi bayo bakorera na cyane cyane guhagacira inyubako zayo. Ivyo yabitangaje kuri uwa mbere atanguza isekeza ryo gusuzuma uko inyubako za leta zikoteshejwe n'amafaranga zinjiza mu cankuzo ku mugwa mukuru w'intara ya Buhu muza. Nestori na ntuye avuga ko bigaragara ko leta ikoresha amafaranga menshi yo gukota inyubako z'abakozi bayo. Yemeza ko abakoteye leta biboneka ko bariha amafaranga make cyane cyane ugereranije n'ayasabwa n'abikorera ivyabo. Ibigaheza bigaca bituma leta ihomba aho mu ntara ya Buhumuza. Twakura mugenzi wacu Pantaleho ntakaruta Imana
uko vyashikirije n'umushikiranganje wa mbere Nestori na ntuye kuri wa gatatu munyonyo uyu mwaka mu cyankuzo ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza. Biragaragara ko inyubako za leta leta zitariko zihabwa agaciro kandi zosahirije mu butunzi bw'igihugu. Atanga akarorero k'inzu usanga zarazimbuwe ku rugero rurenze ku buryo ziriho amafaranga adashemeye. Uretse iziriho make, hari n'izo babayemo ku buntu, izindi nazo zitagira abapangayi. Ni mu gihe leta yo iriho amafaranga menshi amazu ikose kandi ayayo ariko arahombeshwa. Nestor Ntahontuye umushikiranganji wa mbere amenyesha kandi ko inyuma y'ivyigwa hazokwigwa ingene leta ivavanura no gupanga, ahubwo zimwe muri izo nyubakwa zigahinduka ibiro bikenewe. Ikindi avuga ngo batanga amafaranga make bazoca bakinjura mwayo mazu maze isoko rigatangwa bushasha kandi hakisungwa ibitigiri by'abandi bapangayi bagezeko. Amenyesha ko bamwe mu bapanze ayo mazu ya leta bavuye babanafata n'ingendo yo kubaka bagapangisha ku biciro by'umurengera byabo, kandi leta yo bayiha nica n'ikize. Ku ruhande rwa bamwe muri abo bapangayi ariko basigura ko aho kwirukanywe haherewe ku bafise inzu zuzuye z'abo bapangishije, ariko bakabandanya baba mu za leta nayo abatagira aho bakika umusaya bakaba barabangirwa kuri iyo ngingo. Ibuhumuza Pantaleon na Karutimana, Radio Ndundi Kiritiye.
Pantaleon na Karutimana urakenuye kuri wa mbere ni umukuru w'igihugu aherutse gutogwa ngo arongere igihugu cha Tanzania. Samia Suluhu Hassan yarahirira ayo mabanga ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa politike Dodoma. Ibirori byo kwimika uwo wagiye kurongora Tanzania kavitabwe n'abakuru b'igihugu batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba yarahiye kurongora ico gihugu nyuma y'amatora yo kuwa 29 gitugutu uno mwaka. Amatora yiyamirijwe na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CCM, ivyatumye haba imyiyerekano mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida Samia Suluhu Hassan yategetse inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima busubire uko bwahora. Yiyemeje gutwarira abanyatanzania bose baba abamutoye n'abatamutoye. Tumukurikire akabasubiyemo mu Kirundi na mugenzi wacu Alice Ndayizeye.
Uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina
amatora n'akajyo ku banyagihugu yo kwitiramwo indongozi bibaza ko zizoshobora kubakorera neza no kubazanira iterambere rirama. Kuri twebwe twatowe tuyemeje gukorera igihugu n'inguvu zacu zose n'ubwenge bwacu bwose
na maarifa yetu yote. Ni vyema tutambue kwa uchaguzi
mkuu ujeza kumenya kwa matora y'inzego za leta abari mwe gusa mu kiringo cy'imyaka 5. Ikindi gihe cyose gisigaye ubuzima bubwirizwa kubandanya. Kubw'ivyo rero na hacu twese ho kubaka igihugu cacu kugira ngo ejo haze habe heza kurusha ejo hahise. Ndabasabe tubandanye turangwa n'ubumwe no gufatana mu nda
yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu,
abifuje neza igihugu cacu twese twarababajwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'abitavye Imana mu bice bitandukanye by'igihugu. Inzego z'amahoro n'umutekano zirabandanya gukurikiranira hafi ivyabaye kugira zisubize igihugu uko cari gisanzwe kiri.
Nchi katika hali tuliyozoea kwa haraka.
Imikujejwe umutekano ku rwego rw'igihugu, intara n'amakomine, ndabasabye guhera uyu munsi munyarutse kugira ubuzima bw'abanyagihugu busubira uko bwahora.
Samia Suluhu Hassan akaba agiye kurongora igihugu cha Tanzania, akaba yasubiyemo mu Kirundi na mugenzi wacu Alice Ndayizeye. Kubera rero ingane zabaye imbere y'amatora aherutse kuba muri Tanzania, agatuma hari abantu bicwa hambavu y'abandi bagifunze gushika uno munsi, uruganda rwa Radio Indundu Kiritire rwabajije Olivier Nkurunziza umwe mu bashinga amateka batuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ikibereye kugira ngo habe umwumvikano, yishura ko atakindi gishoboka atari biganiro n'ukumvikana hagati y'impande zishamiranye bitaba yuko umushinga amateka asanga bitabaye yuko ziriko ziraba muri Tanzania zishobora gutandukira karere.
Twarabonye ko habaye imyigaragambyo mbere abantu benshi bagahakomerekera abandi bagapfa. Igihugu cha Tanzania ni igihugu camye ari igihugu c'amahoro, mbere ibihugu byose byo mu karere bigize ibibazo bija kuganirirayo. Byo rero mu gihugu nka Tanzania birababaje ibi by'amatora mu Burundi no mu bihugu bindi byama bitera ingora ingorane zo kwanyira abandi kuja mu matora ibi bituma abantu biheba rero igihugu cha Tanzania kigize ingorane akarere kose kagira ingorane bidandazwa biza mu Burundi bigira ingorane bidandazwa bija mu bindi bihugu bizigira ingorane bija mu Rwanda muri Kongo arije gituma ari ngombwa ngo bitoregwe inyishu y'abarundi benshi kwarabonye itangazo rivuga kwa abanyamahanga bagiyeyo badafise impapuro nibo nyene bo barondera bumva bishobora gutera ibibazo by'abantu benshi akagira abagwa mu mporero rero nico gituma ari ikibazo gikwiye kwitonderwa rero umukuru w'igihugu mu bikorwa vyiwe vya mbere mbere n'iki gihugu kiba gishinga umuntu kumutekano w'abanyagihugu wa karere bakorera kibanza kubi kibazo abantu bakicara hagati y'abatanzania nyene bakabitorera inyishu cyane cyane ico kibazo cha demokarasi mu karere kiriyo bibazo vyivyo by'abantu bidoga ko baburagizwa ko batemererwa ivyo biracari bibazo bikomeye kandi bikwiye gutora inyishu kuko ivyo bizoba ihwa rituma amahoro umutekano n'iterambere bitagenda neza.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 30. Abarovyi bakorera ku mwiha wa Olympique muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura barashima icyumviro gerutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cyo kugura ubwato bugezweho bwo kuroba bamesha ko ari vyiza gukorera hamwe ariko bamesha ku buryo bukiri intambamyi kugira ngo haboneke ubwo bwato ariko umuha umukuru w'igihugu cyo Burundi akaba asiguye ko ikoreshwa ry'ubwo bwato bwo kuroba byogira kamaro kanini haba ku barovyi ubwabo no ku Barundi muri rusangi jota iratuzi
muze mugira inama kabisa abarombye mwese mugira inama
uyo numukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste ndashimiye ariko ahamagarira abarovyi kuja hamwe kugira ngo bashobore kugura ubwato bugezweho bwo kuroba
bamwe bantwenga abanyamahanga ngwisi iravuka igakura igasaza igapa itariwe muragenda mukirobera tujya ko hejuru inama murobe hariya ku metero 500 muce mugira inama mukavuga muti aha twese abarovyi kogira ubwato rumwe tukamera nka bayorogo tukaza kuroba hariya hasi cooperative
abarovyi bo kumweha wa Olympique mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ntibari bwagira ico ciyumviro ariko baragishima
turavyifuza kwiryo terambere twarisikako umva habara gahaze muri ubwo buryo nyene
aho umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye arereka abarovyi ukuntu vyogenda ku bwato ba nakarusho bwozana
muravuga muti uvuye kuroba ibihumbi 10 ku munsi mwabura ibihumbi 100 ejo yindi ibihumbi 100 ku kwezi bingana iki teraje amezi 12 umwaka wa mbere naya aho mubanza uja kuraba muti ugwato gwiza ngo kuroba rugugwa ngahe mwaca mubura muti aya mahera turayaronda gushika tuyarose mugaza murateranya muteranya 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 gushika mukikira ya mahera muzoca munguka inshuro igihumbi n'uwibereye hariya hahandi kure hariya mucankuzo
harovyi barenga ibihumbi 3
Jota iratuzura kenuye mu gisata c'inkino Burundi buzokwitabira inkino mpunza makungu zo kwinonora imitsi arizo bita mu rurimi rw'igifaransa Jeux Olympiques zizokwitabirwa n'urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 18 zizobera igihugu ca Senegal muri gitugu umwaka wa 2026 Celestin Mvutse bankarongo ikigo co kwinonora imitsi Olympique Africa kiri muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura avuga ko gushika ubu urwa zokwitabira izo nkino rutaramenyekana ariko rukiri ruratororokanywa mu migwi itandukanye gwino noramwe imitsi tumukurikire
ugwaruka ruzoja muri ayo mahiganwa yo muri Senegal ufise imyaka hagati ya 15 na 18 izo nkino zitunganijwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2026 muri Dakar rero nico bita festival twebwe uno munsi tuvuga tuti niryo rya mbere muri Afrika tunganywa inkino mpuzamakungu ku rwego rwa Olympique muri Grèce niho izi nkino zahora zitunganywa ico bita Jeux Olympiques de l'Antiquité Burundi buriteguye hari habamye bambaza ati mbega urugwaruka mufise barimwe bazogenda Dakar mu bisanzwe ubu bariko baramenyekana ariko abo bamenyekanira hehe muri aya mashirahamwe ajejwe inkino za judo za atletisme n'ibiki n'umwanya rero bariko barondera abazojamwo bafise bijya bita maminima no vuga ko ni igikorwa bace bakorana na Comité National Olympique ko ni nayo usanga ibijejwe ubu rero mu minsi za tuzomenya abo bazoba bafashe abo bazoba bazorungika Burundi tuzomenya ati buzorunyika 10-15 mu bisata bitandukanye by'inkino.
Celestin Mvutse banka akabarongo ikigo cyo kwinonora imitsi Olymp Africa mu gisata c'uburimye uburyo ikigega cy'igihugu kijeje kwegeranya umwimbo anajesa gikoreramwo buranegugwa namwe mu bashinga amateka mu gico kigo kimaze imyaka indwi gikora aho babona ko akwiye intunganyo nshasha yacu mu gihe ku munsi wa gatatu w'indwi heze umushikiranganja jeje ikigega cya leta yarumutumire mu nama nshinga amateka yemeje kwico kigo hari ivyo gikenye ariko yijeje abo batowe n'abanyagihugu ko mu misi iri imbere kigiye kunagugwa kinahindugwe ingene gikora. Kreri ya Kankundi
inyuma y'imyaka indwi ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu anajesa cyaratanguye imirimo bamwe mu bashinga amateka nka Denis Karera baranegura uburyo gikoramwo
kigori mu kumviza ko cyumye bagishira mu ginyo umuntu agihekenya kabe wavuga ngo kirumye cyane ni cyumye warabihagarariye zaba ari service za administration communale mbega kosa responsabilite ichicha direktema hehehe
ni mugihe umushinga mateka Venoma Nirambona abona ko ico kigo gishobora kuzana karusho ariko gikeneye gutunganya ukundi
harakenewe reforme cyane anajesa tunganywe neza haboneke ibikoresho kandi mugihe byo tunganywa neza burya anajesa yosohora no kutuzanira n'amafaranga b'amakungu.
Ivyo umushinga amateka Valence Kaneza ataja kure yavyo wakagaruka kukudahuza kwa Najesa na Siap ishira hamwe riraba ivyo burimye n'ubworozi
kuko Siap tumenga baropozanya na Najesa ibazo Siap yo kwicara ikabitorera inyishu bakayaga neza na Najesa ndazi ko kibazo kizotorerwa inyishu.
Umushikiranganja jejwe ikigega cya leta Alandi Kumana asigura ko uko ikigo ya Najesa cyatanguye gukora kidakwije vyose ari kimwe mu bituma kidakora neza.
Anagesa lofete ko bayishyizeho ni bayibya nyine gwa n'abakozi bakwiye nayo ni handicap na lofete mbaga nayo nyene iyo kwitaja kuri terrain kuko nababwiye ati naho muvuga ko muri bakeye le 411 hangari zihari naho ufata insomene muzigendera kuko n'abarabakozi 20 preno 411 divisé par 20 luwa imituga mugende kame muferi na kigano cyose babaha ushikino saa ukimubagije ati giragihayo na Siap nashobora kucemera.
Uwo mushikiranganje ariko ntaja kure y'ivyo bisabo ariko agashikiriza ko ihinyanyugwa ritogarukira muri ico kigo anajesa gusa
nibaze yuko rero la reforme va au de la tout simplement anagesa la reforme par rapport à la politique yo gusutera no secteur agricole.
Inyishu umushikiranganje akabona ko izoboneka mu gushigwaho kw'ikigo kijejwe guhingura umwimbu w'uburimyi ikigo kizoba kijejwe ivyimbuto ifumbire n'imiti bapompa mu bitegwa hihwezwa icegeranyo cikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu gice ca gatatu n'ica kane c'umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 herekanwe ko ikigo ya Najesa caronkejwe muri uwo mwaka amafaranga na ni miliyaridi 145 mu mafaranga y'amarundi. Ico kigo cashoboye kwegeranya umwimbu w'ibigori ungana ni toni 71.
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino.
Munguri ingino tubashikiza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira kumenyereza mu rukino go guhererekana bita padere urongweshira mu gihugu rukino bavuga ko umumenyereza atarekuye kwinjira mu kibuga mu mwanya w'urukino. Jean Marie Julien Sengiyumva asigura ko mu bihano bitegekanijwe harimo gutangisha wadabu bivanye n'uburemere bw'ikosa. Inkuru y'inkino twetegura na mugenzi wacu Olivier Kwizera.
Umumenyereza mu rukino go guhererekana umupira mu maboko bita padere abwirizwa kubaze ugo rukino kandi nta kindi arekuriye gukora nkuko bishikirizwa n'urongo ishira mu gihugu rukino.
Ndabwira turonka abakinyi bafashwa n'abamenyereza. Amenyereza nabo turabafise bajeje kwakira yabo umuntu mushasha aje gutanga urugo rukino canke abana bakiri bato canke n'ubizi mbwo yifuza kwameliora kuduza nivo yiwe canke yifuza gukina n'ubizi nabo rero tuca nibo turaza twita aba professionnel. Umva babayeho kubera padere nta kindi
bakora. Jean Marie Julien Sengiyumva sigura ko umumenyereza afasha abakinyi mu kumenya ubuhinga bakoresha. Ikindi yaramutse iryo shira hamwe yerekana ni kuganiriza abakinyi mu mwanya w'akaruhuko.
akora umwantrenera rafise umwanya wo kuganiriza ubukinyi wiwe n'ibyo bitatuye muri pause hageze ko aja kunywa amazi mumenyereza ashaka kuvugisha umukinyi wiwe akamubwira byo yohindura kote technique tactique akamubwira byo yoraba faiblesse yabonye z'umu adversaire gucyo bikamufasha asubiye mu kibuga ushaka kwameliora urukino rw'ibarutse abari karakina
mu mategeko agenga abamenyereza harimo kubahiriza uko ikibuga kimeze
amategeko abagenga nya yuko bubahiriza ingene ikibuga gitunganijwe amategeko y'inkino yo bakabarakina mugabo bakongera batuye basaba ko mubigisha canke mubakinisha
mu rukino padere hari bihano umumenyereza ahabwa igihe cyose arenza amategeko
aho abamenyereza nabo nyine barahantu hari byo batemerewe gukora nko gutuka umukinyi karakina n'umukinyi wiwe canke nko mukwinjira mu kibuga bariko barakina canke cyo gutuka abantu baje kurorera urwo rukino muri ico gihe nawe arabihanirwa naha bari inyuma y'ikibuga nk'umumenyereza
ahantu agutse
barashobora kumukura kumusohora ahubwo urukino rukora rurabera barashobora kumuca amande y'amafaranga ibivanye n'ikosi yo gukora ingana riremereye baradashobora kumubuza kuzokwinjira muri stade cyangwa bakemerwa urukino ikiringo kanaka nabo nyine kujya biri kubahagarikiza
ku kibazo cyo kongereza abamenyereza Jean Marie Julien Sengiyumva amenyesha ko hokwama hatunganya inyigisho mbere abamenyereza bakanasohoka igihugu
bisaba imisi yose kwama tubagisha amaformasiyo tubereka amakuru agezweho na cyane cyane bagasohoka bakajya guhura n'abandi bamenyereza mu bindi bihugu bakaganira bakagira ama exchange icyo cyo tuma turumva bamenyereza bari ku rwego rwiza kandi bafise ubuhinga kandi babonye n'ahandi uko babigenza burya nta muntu yikwiza
urukino bita padere rwazananye ku mugabane wa Amerika mu nyuma rukwiragira mu bindi bihugu aho mbere rwahavuye rushika mu Burundi mu mwaka wa 2001 ishirahamwe ry'ugo rukino ryemererwa mu mwaka wa 2021 uyu munsi mu gihugu hari abamenyereza baharugwa ku 12
urivye kwizera akeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12:40 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenza nje mwese cyo yatereye kugira amakuru aboneke nkengurukire kana Matiyo abone Yesu yamfaje mwa bw'ivyuma tudone niyo yanzigamiye nabashikirije tabifize kubandanya mugira umugoro wa mwiza aho muherereye murakoze.